Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika itangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi ni mu gitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka kongiye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema nige uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki tubaye tubararitse. Dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Edi, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Nigeria. Aho imyaka itatu irumanye abigeme babanye Nigeria 276 banyurujwe n'abagwanyi ba Boko Haram ku ishuri riri mu buraruko bw'igihugu mu gisagara cya Chibok. Bamwe muri abo bigeme baratorotse, abandi bararekugwa biciye mu biganiro, yamara benshi muri bo akaba atawuzi irengero ryabo. Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria avuga ko ibiganiro byo kubohoza abo bigeme bikibandanya, yamara ababyeyi n'abaharanirire kugwa ryabo bakavuga ko leta ataco yabamariye muri indwi. Umugwi Bring Back Our Girls uharanira irekugwa ryabo bigeme waragize imyerekano ku mugwa mukuru wa Nigeria i Abuja. Uwo mugwi wibutse igihugu ko abo bana b'ikiboke bataratorwa gushika ubu. Leta z'Ubumwe za Amerika yarungitse abasirikare bayo i Mogadisho muri Somalia mu ntumbero yo kwigisha no gufasha abasirikare ba Somalia, hamwe n'Inteko z'Ubumwe bwa Afrika bari mu gikorwa cyo kugwanya iterabwoba muri icyo gihugu. Umutegetsi mu gisirikare cya Amerika yatangaje ko itariki zibiri z'uku kwezi kwa kane Amerika yarungitse abasirikare baba 20 bari basabwe na leta ya Somalia. Mu ndwi iheze, Perezida Muhammadu Buhari Muhammad yari yateye akamo abagwanyi ba Al-Shabab ko boba bashize hasi ibigwanisho mu kiringo cy'iminsi 60. Inyuma yaho abo bagwanyi bakaba baciye bakora igitero cyahitanye abantu 15 nk'uko byatangajwe n'igisirikare cya Amerika. Abasirikare barungitswe na Amerika babaye aba mbere bagiye muri Somalia kuva mu 1994 igihe Amerika ivuye mu gikorwa cya ONU mu ntambara yari yugarije icyo gihugu yahitanye abasirikare 18 ba Amerika. Igisirikare cya Korea ya Ruguru cishuye kuri uyu wa gatanu kubimaze iminsi bishikirizwa na Perezida Donald Trump wa Amerika kubijyanye n'ibitero bya misile nucléaire icyo gihugu gitera. Ni mu gihe kandi bivugwa ko hariko hategurwa ikindi gitero gishobora kuba umwanya wari wose. Umuvugizi mu gisirikare cya Korea ya Ruguru hativuze izina yavuze ko icyo batekanya gusubiza Amerika gikomeye cyane, kandi ko bazokoresha ingufu zituma batabandanya. Iryo tangazo ribandanya kandi rivuga ko Amerika ikwiye gufata umwanya igatora inyishi kwiriye ijanye n'ikibazo gihari. Iryo tangazo ryasohotse inyuma y'umunsi umwe Perezida Donald Trump wa Amerika yishuye ku nkuru zijyanye n'uko Korea ya Ruguru ishobora guturitsa ibigwanisho kuri uyu wa gatandatu mu ntumbero yo kwigina isabukuru ry'amavuko ry'uwashinze Korea ya Ruguru Kim Il-sung. Perezida Trump akaba kandi yaratangaje ko Korea ya Ruguru iteye ingorane, yamara kwiyo ngorane izotorega umuti. I Moscow ku mugwa mukuru w'u Burusiya hatanguye ibiganiro byo kugarukana umutekano n'umwumvikano muri Afghanistani kuri uyu wa gatanu. Ivyo biganiro bibaye ku ncuro ya gatatu bikurikiye ivyari vyabaye mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze. Ibihugu 11 nivyo vyitabiriye ivyo biganiro, harimo Afghanistani, Ubushinwa, Irani, Pakistani n'Ubuhindi. Leta z'Ubumwe za Amerika yari yatumiwe yamara ntiyitabiriye ivyo ubwo butumire. Ivuga ko itamenyeshejwe ibiza kuvugirwa muri ivyo biganiro kandi ko intumbero yavyo idasobanutse neza. Imigambi ya Amerika n'Uburusiya kubijanye n'imigenderanire n'ayandi makungu itera itosekara. ni mu gihe Amerika itumva kumwe n'Uburusiya ku byerekeye intambara iri muri Siriya. Abahinga mu bya politike bakavuga ko ivyo bihugu ko ari bibiri bikwiye kuja hamwe bikumvikana ku biganiro bishika ku mahoro muri ivyo bihugu. Yamara bamwe bavuga ko ugukorana kwa Amerika n'Uburusiya kutazokoroha. Tubibutse ko ku munsi wa kane Amerika yateye ibombe ya mbere nini kunywa kwa y'abagwanyi ba leta ya Kiisilamu iri mu ntara ya Nangarhar mu buseruko bwa Afghanistan. Leta ya Afghanistan ikaba yatangaje ko iyo bombe yahitanye 36 mu barongozi ba leta ya Kiisilamu. Muri Siriya abanyagihugu hamwe n'abagwanyi bari mu bisagara bine bisinzikajwe n'intambara batanguye guhungishwa nk'uko amasezerano ari hagati y'abagwanyi na leta bivuga. Kuri wa gatanu imiduga y'ubwoko bwa bus itari mike yiriwe irahungisha abanyagihugu baba mu bisagara bya Madei na Zabadani bibamwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi hafi y'igisagara cha Damasiko. Ni mu gihe abaharugwa mu bihumbi baba mu gisagara bya Fuwa na Kafraya bicuditse na leta batekanya nabo kujanwa mu gisagara cha Aleppo kiri mu minwe ya leta. Ayo masezerano atekanya ko himugwa abantu barenga ibihumbi 30. Naye igihugu cha Turukiya catangaje ko gishobora gusubiramo canke kigafuta amasezerano gifitaniye n'ishirahamwe rya Buraya kubijanye n'abimukira ari hamwe kitaronse inyishu ishimishije ku byerekeye impapuro z'ingenzi ku banyagihugu bacu. Ibyo byashikijwe n'umukuru mu makuru n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Turukiya n'ayandi makungu Mevlut Cavusoglu kuri uyu wa gatanu. Cavusoglu yatangaje kandi ko Turukiya atangorane n'imwe ifitaniye n'Uburusiya muri kino gihe kandi kwiterekanya gukomeza imigenderanire ibyo bihugu bifitaniye ari hamwe habonetse umuti w'ibibazo bya politike biri muri Siriya. Ni nyuma yaho habereye igitero cy'ibyuka by'ubumara cyahitanye abanyagihugu ijana mu ntara ya Idlibi mu irimo abatavuga rumwe na leta.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC, ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima Kira.
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 Kira. Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka cyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Kize gwaruka namwe bwe bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika ugushigikira bamugariye ku rugamba mu bijanye no kwivuza nti kwa makoroshe. Akarorero ibihugu nk'u Bufaransa byagiye biragirike na ry'uburyo mu gufasha bamugariye mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Iyi kaba inkurikizi y'ukudashinga ibigo byiharije bibamwe bamugariye ku rugamba kugira ngo bashobore gufashwa bari hamwe nk'uko bivugwa n'umuryango utabara imbabare ku isi kwa Rouge. Muri rusangi ukwitanga kwa mashirame nka kwa Rouge na Seifer ningira kamaro mu kuvura bamugariye ku rugamba. Muri imyaka 20 heze ukubavura kwarashize imbere ku buryo bw'uko mu gihugu cadutse n'intureka ahashika byihuta nk'uko tubisanga mu cegeranyo cha Seifer cyo mu mwaka w'2006. Muri Afrika yo musi ya Sahara ari naho haminjane z'urutavana ko abamugariye ku rugamba ntibita weho bikwiye bijanye no kubavuza. Imvo nyamukuru nuko mareta yaho uburyo bwisha bushira mu migambi iteza imbere abanyagihugu. Kubyivyo PNUD ishiramwe rya onugita y'iterambere ku isi rihanura kubisata bijanye no kuvuza abagira ingorane z'amagara mu ntureka batosigwa inyuma. Ukudakurikirana hakiri kare abamugariye ku rugamba kurashobora gutuma basinzikara. Atwovuga nko gufatwa n'indwara ya kanseri itewe n'ibikomere hamwe n'izindi ngorane zishobora kwaduka bitewe nabyo nk'uko kumujango utabari mbabare kwa ruje ubimenyesha ichuwa ye chiza nuko mokwegele zibitaro na mavuriro bibavura kubunu nuko mujango bandanyu bihanura ibura jaba ganga baka ruhariwe mugukora abamu gari yekurugamba mobihugu bikiri mundira ya majambere ni nziti zio kubavura maza tarare nginhombe aho ni mugihe ibyo bihugu birinda kwikora kubavuye mu bihugu biteye imbere kandi nibashike mu gihe cha hafi ibyo kandi biratuma amahera menshi asohoka kugira ngo bakore icyo gikorwa borohewe nk'uko inkuru dukura mu gihugu kibanyi cha Congo zivyemeza nk'uko mu byumva mu kiganiro kiratuno munsi turabiramwe ibijanye no kuvuza abamugariye ku rugamba kuri micro ijwi ni rya Raissa Liliane ina mahoro cyacu nyedina tega matwiye umviro by'igwaruka rutandukanye go muri commune Nyanza Lac iri mu ntara ya Makamba kuri micro y'ijwi rya America rutubwira uko abamugariye ku rugamba bo kwitabgaho mu bijanye no kuvugwa kugira bagumana amagara meza tuganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
kubera abamugariye ku rugamba rw'igihugu niba bo barabarundi cyangwa mu kindi gihugu leta y'icyo gihugu iba ibona yuko nta buryo bafise bwo ngamikoro bafise kugira baronke iyo miti yo kwivu leta yoraba uburyo yegereza abo bantu hanyuma nabo bakavugwa nk'abandi
kugira ngo abo bantu bamugariye ku rugamba bashobore kwivuza barashobora kugushinga nk'amashyira hamwe bakavuga ati abantu bafite ingorane bakabashyira hamwe bakabumviriza bakumviriza ibibazo bafise bakabakorera nyine bakabavuza bamara bikoreye
choko kwa cyambere leta yabavurira ku buntu atamafaranga yabo bakora abo babamugariye ku rugamba
leta yoraba ikaboroheza mu kwivuza kuko baba bamugariye ku bikorwa by'iterambere by'igihugu
icyo umuryango iyo bafasha kazi abafasha mu kubakurikirana mu buzima kugira ngo nabo magara yabo abayoro haba no kubajyana kwa muganga
jimu nuko leta niyo ya mbere ishobora kubafasha kumbure n'imiryango yabo ya hafi ikongera igafasha kugira ngo ntibihebure bashigikiwe
leta ibibateranye bocabona yuko mena ntibacyitaweho ugasanga bibabereye ingorane mu bakozi
nibaza mu gukurikirana ubuzima bariko baraba ndetse n'amashyirahamwe ataharanira agateka kazi na muntu agaheza akaza araraba ubuzima abo bantu bamugariye ku rugamba babayemo
icyambere cyokogwa nuko abo bantu bobegeraniriza hamwe bakabona kubakurikirana neza abo bishoboka ko babavuza no hanze y'igihugu bagashobora kubavuza
zimwe zofasha mareta arimo abamugariye ku rugamba koroherwa kubakurikirana kubavuza atwovuga ngo kubaronsa uburenganzira bwo kwitura ibitaro bya leta igihe cyose inguma zibavyutse ingingo mwe nizo zatumye mu gihugu cy'Ubufaransa bakira n'ingoga nkuko tubisanga mu cegeranyo cy'urwego rw'igihugu rurabiterambere n'imibano cyo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajani icyenda na mirongo icyenda na kane abasinzikaye kurusha abandi boshingwa ukwabo kugira bakurikiranwe by'umwihariko nk'uko Seyiseri ibihanura byongeye rusehabaniha zoshingwa mu bigo byegeranyijwemwo abamugariye ku rugamba ivyo byofasha kubunguruza mu bitaro no mu mavuriro mu gihe baba batararonka inguvu zo gutambuka nk'uko bihanurwa na Croix Rouge ishyirahamwe ritabara imbabare kugira twumve neza ibijanye no gushigikira abahoze ku rugamba mu bijanye no kuvuzwa mugenzanje Alain Ivira Nkunda adushikiriza itohoza yagiriye muri site Muyogo irimwe abamugariye ku rugamba mu ntara ya Makamba
ukudasu uzunga kenshi n'abaganga mu kuvugwa kwagiye kurahinduka buhoro buhoro. Jean Ndayizeye umwe mu bamugare ku rugamba ni kwabibona
izo kuvuzwa byasubiye nyuma ko kare baradukurikirana mu bwabo bumbono menga bisa n'izahagatse nti bakituvuze cyo ntibona ko bahora baza kare batugenda bakatusanira umuti mu bwabo ntaza kutuvura kana tusanze bise ingwara zitandukanye twama komiti kubera ibintu by'imitsi yacu.
Bamwe mu bamugare ku rugamba ibikomere vyabo babimaranye imyaka irenga 10 bitarakira ukubora no kuvamo amashira nivyo vyibonekeza mu gikomere cyo kukuguru kw'iburyo kwa Jean Ndayizeye afise imyaka 35. Ugusabwa uburyo bwo kwivuza mu bitaro ni intandaro yo kudasubira kuronswa umuti wo kuvura ibikomere n'izindi ngwara zinyuranye bafise. Ribere Bagorikunda afatira ku ngwara y'intandara afise idasi iba kumufata kuko imiti atakiyironka ku bwa mikoro make kera yayironswa ku buntu.
Jewe narashwe mu mutwe nkama afata imiti intandara umva rero iyo miti itukiyironka yagiye kwivuza kuri hopitali Makamba banyandikira imiti 1600 sinaguze yose rero kubona ingwane bizananye muri ubwo buryo ubu ngeze kuri indi etape kuko ndarembye cyane.
Kugorogwa amaguru bimwe bita kinesiterapi kw'abamugariye ku rugamba baba muri ico kigo kiri ku mugwa mukuru w'intara Makamba zarahagaze ukwamana ububabare bwo mu mitsi ni nkurikizi nkuko bivugwa na Jean Ndayizeye.
Ndazingene na mukaye nkumva amatorero aho kuguru kwacisha kenshi kwipfuza biratugora uyu musango turayama na matorero turayamana turamerewe nayo cyane kuko amatorero ngara turembeje.
Uko abamugariye ku rugamba bo muri site Muyogo bafashwe mu bijanye no kuvuzwa ni kubashimisha. Adrien Ndikumana afatira kukuduragirika yamamwo bivuye ku ijisho ryiwe ryamugaye.
Birambabaza cyane rwose ku buryo mbona ingene tuvuzwa bidashemeye. Ajewe naheruka kuza kwipimisha kuko iri jisho ubona iri ni protege mu mutwe nce mbabara cyane bifatikanye n'iri jisho. Barambiye banyandikira amarore 0.05 cyambura uburyo bwo kuyagura ngaca numva umenga yuko zihava ari na tabagara rwose.
Agahinda kavanze n'ubwoba n'ibindi kandi biranga bamugariye ku rugamba baba muri site Muyogo. Izo bikava hani niko biboneka ko igihe kibaye kinini ivyo kuvuzwa vyarahagaze ibintu biruko mu gihe ubumuga bafise butabemerera kwisumamo mu kurondera ubuzi bwo bafasha kuronka uburyo. Amakenga yuko abamugariye ku rugamba bashobora gufatwa n'ingwara zivyaduka bivuye ku bikomere basanganywe igihe kirekire bitavugwa ni yose. Twumvirize Clement Nahigombeye.
Birimo ubucafu cyabashika mu mitima hamadupfa
nawe warugira ubwo kusha kwandura nk'ingwara kanseri
neza cyane. Ndamaze no kuvyicura none biguma bidakira nkatakiseruka ko nibarabe ubiguze igihugu nyene akacigura.
Ni ngombwa ko ikigo cy'abamugariye ku rugamba cy'Imuyogo mu ntara ya Makamba kironswa ibyangombwa bikwiye mu ntumbero yo gukingira amagara y'abakibamwo. Aho twovuga nko guhabwa amazi meza hamwe no kwegerezwa ubuzu bwa sugumwe. Naho abamugariye ku rugamba badasiba gusaba ko buvuzwa neza akambo kabo ntikumvigwa. Uko niko Adrien Ntawukiri Umwasi aserukira abamugariye ku rugamba bo muri site Muyogo avuga.
Amezi 3 araheze ta muganga numwe tubonanye nkuserukira abamugaye ku rugamba twashikirije Direction General d'Ancien Combat baratwizeza mugabo iherera mu yambiyansi.
Kuronswa udukarata two kwivuriza ko ku ngwara zose kubamugare ku rugamba ndakamo gategwa ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no gushigikira abahoze ku rugamba.
akenshi abahoze ku rugamba bamaze gusubizwa mu buzima busanzwe bitabwaho bikwiye. Akarorero ni mu gihugu cya Cote d'Ivoire, aho 2000 by'abasubijwe mu buzima busanzwe mu mwaka w'2011 bagumanye imyidogo ifatiye ko bahebwe mu byo kuvugwa. Ariko rero ukwitura ubushikiranganji bakukira kwarafashije koroherezwa. Inkuru dukura muri ico gihugu zivuga ko amategeko abaho uburenganzira bwo kuvugwa yaciye ashingwa. Icibonekeza ni uko ingingo zo kuvura bamugariye ku rugamba zagiye ziravanwaho bivanye n'aho bageze mu bukomezi. Atwofatira nko kuba bageze ku ntambwe yo kwibeshaho biciye mu migambi mito mito bamaze gukira nk'uko byabaye mu gihugu cy'Ubufaransa. Ukwigisha imyuga itandukanye ku bamugariye ku rugamba kubaremesha mbere kukanabateza imbere. Ivyo byo bafasha kutama bazera inze nk'uko PNUD ishami rya ONU ryita iterambere ku isi rihanura amaleta atandukanye. Duhakanya mugenzanje Alain Ivirankunda adushikiriza ikiyago agirana na Buramatari w'intara ya Makamba Gadi ni ukuri
Buramatari w'intara ya Makamba ndabaramukije.
Waramuse?
Twasanze muri iyi site babamo ya Muyogo nta mazi mafise meza.
Nishuru dufise tubana uko tubabwiye yuko tuwagize Imana ishyiramo regidezo ikaba ryaje kwagura imihora ijyanye n'amazi mu ntara ya Makamba kugira ngo amazi ashobore kugwira ashobore gushika mu makariti atandukanye. Twibwira inguvu nyinshi cyane kugira ngo nabo muri abo bazoronka amazi nabo bashobore kuronka nabo nyine amazi meza.
Hariho kandi n'ikibazo cy'ubuzu bwa sugumwe buguma bwuzura.
Tugiye kuraba nyine tudodora hejuru kuko ni igikorwa gisaba inguvu nyinshi cyane ndetse gisaba uburyo bwinshi cyane.
Ariko bakidoga yuko bataronka utuntu tujyanye n'imboga bivuye kuko badafise aho barima.
Ibyo tugiye kujya inama n'abo dusanzwe dukorana mu ntara haba mu bijyanye n'ubworozi ndetse n'abandi dufashanya kurongo n'intara. Turabe yuko dushobora kuronka ahantu tubahereza kugira bashobore kurima zaba itomate yaba amashu zaba intore cyangwa irengarenga kugira ngo nabo nyine bashobore kumva nk'abene igihugu. Twebwe ihangiro dufise ni uko uwafise icyo afise yoza kutwunganira kudufata mugongo.
Bamugare ku rugamba ubaha impanuro zihe.
Imanuro tubahereza ni uko batokwiyebura bamenye yuko turi kumwe nabo. Ni ukugira ngo tubereke yuko ari abacu, ari inshuti, ari abagenzi, ari ababanyi, ntibihebure bamenye yuko turi kumwe kandi mu bene gihugu mu ntara ya Makamba dusanzwe turongoye nabo nyine barimo.
Gadi ni ukuri Buramatari w'intara ya Makamba ndabakenguruki
ndabashimiye nawe benshi amakuru.
Nkunda kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije. Turuhuke gato mu kumviriza akaririmbo Inshuti n'amagara. Kaduhanura kubungabunga amagara yacu.
Tubibutse abakomeje kutwumva ndetse namwe mu gifungura amaradiyo yanyu muri uyu mwanya. Ubu murumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Ijwi rya Amerika kuri mikro muri kumwe na Kaisa Lilian inamahoro. Ariko tuyaga ku bijanye no kuvuza bamugariye ku rugamba rwaruka. Muganga Anita Munyana ahejeje gushika muri studio zacu. Aka ni ka kajyo kanyu ko kumubaza ibibazazaniye ku bijanye no gushigikira bamugariye ku rugamba. Tugeze ku gace mbaza ndakwishura.
Muganga, none ko bikunda gushika kenshi ugasanga abamugariye ku rugamba bashitse aho mukorera ugasanga ntimubakiriye neza kubera badafise amahera yo kubariha hoho ntacyo mwohindura.
Ngaho rero ni ukuraba uwo muntu yari mugariye ku rugamba yari afise ikintu kimuranga cerekana yuko yari umusoda ku mategeko. Umusoda wese aravugwa, aho umusoda wese agwaye bamwakira bamufasha gushika aho bageza. Bikenewe yuko aja hanze bo nyine baraheza bakabitunganya. Nk'iyo bishitse ni ukuraba mbega vyagenze gute, hama bagaheza akitura ubushikiranganji bwiwe kugira bamutunganyirize.
Mbaza ndakwishura.
abantu bamugariye ku rugamba ndabona ko bababaye cyane, hariho bavunitse, hariho abavunitse amaguru, amaboko, abasiserejwe cyane. Ho bavugwe neza mu kiringo gitonya, hoho mubafashe iki kugira ngo bavugwe neza?
Nibyo yuko bafise ibikomere bitari bike, ariko bituye kwa muganga bararakira bakabakurikirana baramuvura bakamusubiza mu buzima bwe bwa misi yose. Babonye ko yoba yakize neza atankurikije n'imwe y'ibyo bikomere byiwe ihari, canke iyo babonye ko hari ibintu bidashoboka bagaheza akamutegura akamuha n'ibikenewe kugira asubire mu buzima bwiwe.
Nubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaye siguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri k'ibyo bibazo. Mbaza ndakwishura
ko bishika ugasanga umuntu yamugariye ku rugamba yacitse nk'amaguru, hanyuma bakamuha agakinga agenderamo. Iyo bishitseyo kajya agakinga agenderamo kagasaza, agarutse kwivuza muramuronkera kandi gakinga agenderamo.
Araheza kitura kirya kigo citiwe abamugariye ku rugamba, agaheza akeshikiriza ikibazo ciwe, hama nabo ku rwego rwo hejuru bakavyiga bakabona ko bibereye yuko agakinga karonka, baraheza bakakamuronsa.
Mbaza ndakwishura
nkiyo umuntu yamugariye ku rugamba kwere usanga kenshi atamikoro bafise byo kugira ngo yivuze mumufashike.
Imigambi yo kubafasha yoyo irakenewe, irakenewe kandi bakabafasha gushika babona yuko bishoboye ku rugero rwabo, cyane cyane ukubaho kwivuza babeho neza.
Tubibutse abakomeje kutwumva ndetse namwe mu gifungura amaradiyo yanyu muri uyu mwanya. Ubu murumva radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Kira Ijwi ry'Amerika n'ubunyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo. Mbaza ndakwishura
y'umukenyezi ishitse akaba yamugariye ku rugamba, mbega iyo yibungenze nta ngorane bishika gahura nazo?
Umukenyezi wese aba yivungenze ari umukenyezi afise amagara makeye, iyo yaba yaramugariye ku rugamba imbanyi yiwe ikwiye gukurikiranirwa hafi na hafi.
Mbaza ndakwishura
bega ko uzu umuntu yamugariye ku rugamba biba byavuye ko ku masoro ku magrenade byo babishika amagara yiwe agakurikiranwa n'iki mu gihe yabaye yasubijwe mu buzima busanzwe?
Yego cyane, ashobora kugira ingorane zo kubaho ibintu nkenerwa byo mu buzima bwe bwose, kuko ushobora gusanga yacita amaguru abiri yose, canke yacita amaboko, canke yarahamutse. Iyo bamusubije mu buzima rero bwa misi yose bakwiye kumukurikirana bakiha ikiriwe ngo bakavuga ati abantu bamugariye ku rugamba tubasubije mu buzima bwa misi yose turabahaye ikiringo cy'amezi atandatu canke umwaka cukuba kurikirana hafi na hafi kugira by'ukuri baheze babarekure bimenye mu buzima bwabo.
Mbaza ndakwishura
abantu baragwaniye igihugu ntangaruka mbi musanga zarabonetse umujyanye nk'ingora zo mu mutwe n'izindi
ntizobura, kuko bahabonera byinshi. Ingaruka zo mu mutwe zirakunda gushikira abagiye ku rugamba, kandi n'ibyo babarimo ni ibintu bidasanzwe ku muntu uwo ari we wese. Rero nico gituma burya iyo bavuye ku rugamba bakwiye kumvirizwa bakabuba hafi cyane rwose.
Muganga Munyana Anita kuri izo nyishaha y'ugwaruka. N'ubu nyene dusubire turuke mu gusubira kumviriza akaririmbo Inshuti n'Amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu. jamba banywanyi bacu umukenyeza atashatse kwivuga izina aba mu ntara ya Cibitoke akaba yanditse avuga ati nashaka mu mpanure je umugabo wanje asenga mu idini ry'abakizwa none jewe naramubwiye ngo tubyara abana batarenga bane yaranse kandi ndabona ko ibintu biriko birangora kuko ubungeze ku bana batandatu none nkora ikigaye mwe ko yambwiye ko ngiye ku buryo bwo kubyara ku rugero azoca nyirukana muganga munyana dufashiriza uyu mukenyezi
ndakora mu kide mukenyezi uva mu ntara ya Cibitoki kugira umuntu aje ku buryo bwo gutandukanya ibyaro ni byiza kandi birabereye yuko baba babiyanze n'umugabo wiwe no guhanura ukegera aya mashyirahamwe yitaho gutanga uburyo bwo gutandukanya ibyaro ukaba shikiriza icyo kibazo cawe mu gatoro uburyo hamwe ukuntu wowe ukegera umugabo wawe mbere babigufashijemo bikenewe kubwira atahure ko ibyaro nyinshi ziragusinzikariza nawe ubuzima hama zigasinzikaza n'ibibondo byabo na cyane cyane iyo ukaba byara ari ntahekana
Mwebwe mwese nariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kuvuza bamugariye ku rugamba shimiye mugenzi wacu Alain Ivirankunda yamfashije kwegeranya amajwi mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi nasize inyuma Diane Ndose yaragihagarariye akongera akagitunganya ikiganiro kira naho ubutaha